2 n'Ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika ribandanya kubashikiza ibiganiro vyaryo mu Kirundi no mu Kinyarwanda Washington DC. Turabarankije inshuti mu duteza amatwi muri aka kanya muri kumwe na Fidel Niyongabo na
Thomas Kamirindi. Mwiriwe neza n'amakuru.
Amashirahamwe y'abigisha mu Burundi yateye akamo umugwi w'igihugu bigenga ujejwe agateka akazi na muntu CNDH kawusaba gufunguza indongozi zabo zifunzwe zizira kwanka ingingo yo gukata ku mushahara w'abigisha amafaranga 500 y'amarundi kila kwezi.
Kintu twagisabye CNDH ko yo gikurikiranira hafi ahubwo ikabafunguza amaguru masha bakaburana bitigenja. CNDH yavuze yuko no mu bikorwa byayo icyo cyose kirimo.
Woni Egide Nkeshimana icyegera cy'utwara sendika y'abigisha CEPEDUC. Igihugu cya Afurika y'Epfo gishobora muri iki gihe kwaka impapuro ziha impunzi uburenganzira bwo kuba mu gihugu mu gihe zikoze ibikorwa bya politiki ibyo ari byo byose bifitanye isano n'ibihugu zaje zivamo.
Umutwe w'abadepite w'Inteko Ishinga Amategeko ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika uzohereza ejo muri Sena ikirego kuri Perezida Trump.
Perezida w'igihugu cya Kenya Uhuru Kenyatta yahinduye leta uno munsi kwa kabiri.
Naho muri Sudani amasasu menshi yumvikanye mu murwa mukuru Khartoum. Nimugume hafi ya maradio yanyu rero, ariko nimuje no ku rubuga rwacu rwa internet www.radioyacu.com mukurikire aya makuru.
Idonido ry'amakuru yo hirya no hino tubafitiye duhere ku yerekeye Afurika y'Epfo. Aicho gihugu gishobora muri iki gihe kwaka impapuro zihimpunza uburenganzira bwo kuba mu gihugu mu gihe zikoze ibikorwa bya politiki ibyo ari byo byose bifitanye isano n'ibihugu zaje zivamo. Ni ku bw'itegeko rishasha abanini bagura bavuga ko riciye kubiri n'amategeko kandi ritangaje kubera umugambi uri ku butegetsi muri Afurika y'Epfo ANC wagwanije intwaro yahoze ari karyamisha miryango mu kiringo kitari gito nk'umuhari w'uguhabuza igihugu uri mu buhungiro. Abaserukira impunzi n'abarondera ubuhungiro bavuga ko bazoja muri sentare kugwanya iryo tegeko rishasha bavuga ko rigabanya uburenganzira bwo gushikiriza ivyiyumviro bwubahirizwa n'ibwirizwa shingiro rya Afurika y'Epfo. Iryo tegeko rishasha ryagiye mu ngiro ku itariki ya mbere y'uku kwezi kwa mbere ryaratangaje impunzi zitari nke ziva mu karere ka Afurika zakoresheje ubwigenge bwazo muri Afurika y'Epfo kugira ziyamiriza amaleta zivuga ko akandamiza abanyagihugu bayo mu bihugu zaje zivamwo nko mu Rwanda, Zimbabwe, Burundi na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Umushikiranganje ajejwe intwaro yo hagati muri Afurika y'Epfo Aaron Matsoaledi avuga ko abategetsi babimwe mu bihugu byo muri Afurika impunzi zaje zivamwo batogwa biciye mu nzira ya demokarasi yamara amashirahamwe haranira agateka ka muntu aravyiyamiriza. Mu kiringo c'imyaka itari mike amwe mu maleta y'ibihugu byo muri Afurika yari doge Afurika y'Epfo kubijanye n'ibikorwa by'abantu bahungiye muri ico gihugu aho bashikiriza ivyiyumviro vy'abatankomanze. Afrika y'Epfo yari yadadaje kubijanye no kuremererwa nayo mareta gushika ubu. Hari amakenga ko Afrika y'Epfo rikitumira amareta kwivanga mu bibazo biyerekeye.
Hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, umutwe w'abadepite w'Inteko Ishinga Amategeko uzakora itora ejo kuwa gatatu wemeze kohereza ako kanya muri Sena ikirego cyawo kuri Perezida Trump. Umuyobozi w'uyu mutwe Nancy Pelosi yabitangaje uyu munsi. Yavuze kandi ko azashyiraho ejo nyine itsinda ry'abadepite bazaba abashinjacyaha mu rubanza muri Sena. Abadepite barega Perezida Trump gukoresha umwanya w'umukuru w'igihugu mu nyungu ze bwite no gutambamira imikorere y'Inteko Ishinga Amategeko. Perezida Trump wavuga ko nta cyaha yakoze. Kohereza ikirego muri Sena bizaba bitangije urubanza, ariko kuruburanisha mu mizi byo bishobora kuzatangira mu cyumweru gitaha.
Naho muri Kenya, Perezida waho Uhuru Kenyatta yemeje ukuru yatani mu mabanga y'umushikiranganji ajejwe ikigega no Moscow wa kabiri. Yatani ari umushikiranganji ajejwe ikigega by'agateganyo kuva mu kwezi kw'indwi k'umwaka urangiye w'2019. Perezida Kenyatta yatangaje imigambi yerekeye ubutunzi y'igihugu cya Kenya mu mezi ari imbere. Ukuru yatani asubiriye Henry Rotich yahagaritswe ku byagirizo by'uko yakoresheje nabi amafaranga ya leta. Yamara Rotich arahakana ibyaha yagirizwe. Perezida wa Kenya Uhuru Kenyatta yahinduye kandi umushikiranganji ajejwe uburimyi. Yagenye kandi abashikiranganji bajejwe amagara y'abantu n'amahinguriro. ukuru yatani yarabaye ambassadeur w'igihugu cha Kenya mu gihugu cha Autriche n'umubura matari imbere yo kwagenwa ku umushikiranganje w'akazi mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'umunani. Abasura urupapuro rw'umutsindo rwo ku rwego rwa kaminuza ku bijanye n'ubutunzi n'imibano. Perezida Uhuru Kenyatta yemeye gushimikira ku butunzi mu gihugu mu mezi ari imbere kubera abanyagihugu bidoga kubaho nabi muri iki gihe.
Muri Sudani ikartumu murwa mukuru amasasu menshi yavuze mu bigo bibiri by'iperereza rya gisirikari hafi y'ikibuga cy'indege mpuzamahanga. Abasirikari barashe bigaragambya kubera amafaranga make y'imperekeza leta ibaha imaze kubasezerera. Ni ku rwego rushinzwe amaperereza n'umutekano rwa gisirikari rwabitangaje. Abanyamakuru bakorera Khartoum babonye imodoka nyinshi zitwaye abasirikare bo mu bindi bigo bagiye gutabara, ariko ntibaratangaza niba hari abantu bapfuye. Ikibuga cy'indege cyafunzwe igihe cy'amasaha atanu kubera impamvu z'umutekano, cyongeye gufungurwa saa mbiri y'ijoro ku isaha y'i Khartoum. Umuvugizi wa guverinoma ya Sudani yatangaje ko batangiye. Minisitiri w'intebe Abdallah Hamdok yatangaje ko ibintu byasubiye mu buryo.
Maranya kumviza makuru yo hirya no hino ku isi tubafitiye. Chancelier w'igihugu cy'u Budage Angela Merkel yatumiye ibihugu by'ibihangange ku isi mu nama mu gisagara cya Berlin izoba ku munsi w'Imana kugira baganire ku twigoro two gufasha gutuma amahoro agaruka muri Libya. Ibiro vya Merkel vyamenyesheje mu itangazo no munsi wa kabiri ko yafashe ingingo yo kwakira iyo nama inyuma yo kwavuganye n'umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU Antonio Guterres. U Budage bwatumiye Fayez al-Sarraj ayoboye leta y'igihugu cya Libya ishigikiwe n'ishyirahamwe ONU na General Khalifa Haftar agwanye ubutegetsi mu nama itegekanijwe kuba ku itariki 19 z'uku kwezi kwa mbere. Abategetsi bavuye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Uburusiya, Ubwongereza, Ubufaransa, Ubushinwa, Emira Arabi Uni na Turkiya, hamwe n'ibindi bihugu bitari bike byo muri Afrika n'ibihugu by'Abarabu nabo nyene batumiwe.
Perezida w'Ubufaransa Emmanuel Macron na bagenzi be batanu b'Afrika bagize icyo bita G5, Burkina Faso, Mali, Mauritania, Niger na Chad bahuriye mu mujyi wa Pau ejo. Pau ni mu majyepfo y'uburengerazuba bw'Ubufaransa. Perezida Macron yahamagaje aba bagenzi be kugira ngo bamusobanurire aho bahagaze ku kibazo cy'ingabo z'Abafaransa zagiye kubatera inkunga mu ntambara barwana n'imitwe y'intagondwa. Macron ntiyishimiye ko abaturage by'umwihariko ba Mali na Burkina Faso bakora imyigaragambyo yo kwamagana abasirikari be bagize umutwe bita Barkhane. Bemereye Macron ko bagiye kurekeraho gushwana no kutumvikana basanganywe. Bamubwiye ko bakeneye Ubufaransa kandi ko bifuza ko n'andi mahanga nayo aza kubafasha. Emmanuel Macron yatangaje ko agiye kohereza abandi basirikare 220 binyongera muri Barkhane isanzwe ifite abasirikari 450,000. Yavuze kandi ko azakora uko ashoboye kose kugira ngo yumvishe Perezida Trump wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika umugambi wo kubakurayo. Umutwe Barkhane umaze imyaka 6 muri biriya bihugu bitanu byakoronijwe n'Ubufaransa. Abasirikari b'Abafaransa bamaze kuhapfira ni 41.
Kubandanya kumviriza radio Ijwi rya Amerika risamiranira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mushobora no kudukurikirana ku rubuga rwacu rwa Facebook hamwe no ku kibanza cyacu cya internet aricyo wezitatu@ radio yacu voa@.com. Amakuru mu karere k'ibiyaga binini mu Burundi, amasendika y'abarimu yiyamiriza ikatwa ry'amafaranga 500,000 kirya kwezi ku mishahara y'abigisha. Amenyesha ko atarota aheba urugamba rwo kurwanira uburenganzira bw'abigisha naho abayagize bopfungwa bose. Kuri uyu wa kabiri abayaserukira bari kumwe n'intumwa zihuriro mpuza amasendika COSIBU hamwe n'urunani rurerwa gateka kazi na muntu SENIDH. Roje Burikaneza dufite ibindi kuri iyi nkuru.
Abaha umubonano n'umugwi w'igihugu bigenwe jere bateye akazi na muntu SNDH bari batanu. abagabo batatu n'abakenyezi babiri. Uwo mugwi wahaye akanya gahagije kuko bahageze nk'isaha zibiri z'agatondo baja gusoza inyuma y'isaha zitandatu gato. Ikibazo kimwe rudende nico cari cabazindukanye, ukutumvikana kwikatwa ry'amafaranga amajana atanu y'amarundi agenewe gutabarana ku makonti y'abarimu bose uko kwezi gutashe. Ayo mafaranga yagenywe n'urunani rudasanzwe rw'amasendika y'abigisha rujejwe gutabarana mu gihugu kosesona. Egide Nkeshimana icegera cyo twasendika Cepeduc asohotse yavuganye n'amenyesha makuru maze agaruka kucatangaje iyo sendika hamwe na igenzi yayo CGPBU ziyamirije umugambi wa kosesona.
Niho rero mu bihumbi 2019 mu kwezi kwa kabiri no kwa gatatu basubira bakiha ubwo burenganzira bwo gukata amafaranga biciye kuri ya makonti nyene y'abigisha bose bakorera ku butaka bw'u Burundi amezi abiri ibihumbi 2500 ku kwezi no kuvuga ibihumbi 5. Baravuye turandikira umushikiranganji w'abakozi n'akazi, nkikete twamwandikiye ntiyatwishyuye. Mu kwezi k'umunani tuca tuja hamwe na sendika CGPBU turandikira kandi umushikiranganji aca aratwishyura iryo kete itariki 25 z'ukwicenda 2019 avuga yuko atamuntu n'umwe afise uburenganzira bwo gukora ku mushahara w'umuntu mu gihe batavyumvikanye atamaye uburenganzira.
Ubwo burenganzira barimo bahurikiye muri ayo masendika abiri barabwimanye bavyumvikanye ko n'indongozi zabo zanabishize mu rwandiko zahavuye zitabwa muri yompi mu ndwiheze imbere y'ukumanukanwa gufungirwa mu gipolisi cy'Inyamirambi ku mugwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura kuva ku wa kane w'indwiheze. Ifungwa ryabo riraje ishinga abagenzi babo basavye umugwi w'igihugu jerwa atakazi na muntu kubafunguza kuko biri mu nshingano zawo.
Icyo kintu twagisavye CNDH ko yogikurikiranira hafi ahubwo ikabafunguza amaguru masha bakaburana bidegenja. CNDH yavuze yuko no mu bikorwa byayo icyo cyose kirimo, gusa ntitwanejerejwe nuko twitavye iyo nama indongozi zacu zifunzwe. Kucerekeye kuja kubaraba iyo babohewe muri ayo mabuye turaja kubaraba, kandi kuvyukuri turashima yuko abababoshe batatubuza ko tubaraba. Nukuri ubuzima bwabo abo bakubaguye ntawo bagiriye nabi. Turakengurukira n'izo ndongozi zacu rero ko zashimye kutadadaza zikaguma zitonda ukazi kandi zizi ko zigiye gufatwa, kuko mu bisanzwe uko biri kose ukuri kuzotsinda kandi kuzoja habona. Twebwe abigisha ntiturota twemera ko umugwi w'abantu canke umuntu runaka tutazi akorokera ku makonti yacu akiyama heruko yishaki ye ntituzovyemera barazodufunga twese rero batumare
naho batofungwa. Runaniko sese narukomeje gusaba bigisha mu ntazi tandukanye gutanga amafaranga rugasaba batavyifuza nabo gusinyishwa urwandiko ko kuvyanka. Nkeshimana sana uvunira akagoho ubushikanganje barimo bakubukira avuga ku ikibazo kiko cono n'imirimo.
Turamenyesheje ubushikanganje bw'indero yuko ibikogwa ku kazi biriko birapfa kubera bariko rafunga ababigisha barongoye amasendika basanzwe abigisha murazi babafata babakura ku buzi. Ubuzi uno munsi no kuvuga bari mu gasho burahagaze, abigisha bari mu bwoba kubera icyo kintu bita kosesona. Tukavuga rero duti kuri sekirite y'akazi boreka abigisha bagakora akazi. Urasabye kandi dushimitse ko atamuntu yosubira gufatwa kuri iki kibazo cy'ukwanka gusinya canke gukatwa umushahara kuri konti y'umuntu ku nguvu. Konti y'umuntu niwe wenyine afise uburenganzira bwo kuyitanga hanyuma bagakata ayo mahera. Kubigisha tubamenyesha ko boreka kugira ubwo bwoba, nimba ari leta ishatse ko bodukata hariho inzira bicamwo. Umukuru w'igihugu akavuga yuko turi mu bihe bidasanzwe hanyuma tugaterera kosesona. Rero twebwe ntituzi yuko ari iyindi leta, ntituzi ko ari ikindi kintu cyasubiye leta.
Ubu abaserukiye amasendika bafunzwe ni batatu: Antoine Manuma rongo ya sendika CGPBU, Jihar Niyongabo watu wa sendika Cepeduc hamwe na Siriyaki Mani Rakiza serukiri yo sendika mu ntara ya Muramvya hagati na hagati mu gihugu cy'u Burundi. Bagenzi babo bemeza ko ari n'abandi batwara amasendika mu ntara zitandukanye harimo Muyinga mu buraruko bushibuseruko na Bubanza mu burengero bariko barahigwa. Amakuru y'u Amerika ryaronse nuko gushika kuri uyu wa mbere abafunzwe batari bwumvirizwe n'inyamiramabi. Eroje urika neza ijwi rya Amerika.
Ijwi rya Amerika. Noneho tujye mu Rwanda, aho abantu byibura 120 bikingiza Ebola buri munsi ku bushake bwabo. Gusa bamwe mu bakora ubucuruzi buciriritse bwambukiranya umupaka bo babanje gutinya kwikingiza kubera ibihuha. Ni inkuru ya Ganza Claude Munyamagana.
Ari amakuru yasohotse yabo muri Kongo bavuga yuko ngo niba ari kinsha sanga araba baziteye ngo bahita bapfa nyine natwe twamanje twagira ubwoba ariko twe turi kubona ndangaruka nyine.
Uyu ni umwe mu Banyarwandakazi bakora ubucuruzi buciriritse bambuka umupaka Goma Rubavu umunsi ku wundi. Aravuga ko amakuru bumvise ku nkurikizi z'urukingo rwa Ebola yamuteye guseta ibirenge ntiyahita yikingiza ubwo iyi gahunda yatangizwaga mu kwezi gushize. Dusanze amaze guterwa urushinge. ni ikibazo ariko yarahuriyeho n'abandi nkuko babyivugira.
Impamvu abeshi bari kuza nuko mu gitondo baje bakababaza agakarita ko kwa nyine ko kwikingiriza. Niyo mpamvu twabishishikaye kuza kugira ngo hari tujye twambuka nda kibazo dufite. Baje mu gitondo baratubaza ngo nituzane agakarita ko twikingirije, twese rero turakaburetse ko baturetse nyine urukumva ashaka ari kuza bakamukingira nda kibazo.
Nibyo danange naratinye, nange naratinye, nabonye inzego za leta ziri kwikingiza, nange nibwo nabitinyutse. Ndavuga ati ibintu abayobozi bari gufata nange nago nabyanga, niyo mpamvu nahise njya kwikingiza.
Birashoboka ko mu minsi iri imbere bazaba batari ikingiza bazajya babasubizayo.
Byashoboka nyine bitewe n'uko twageze saa 12 nyine bamanza kuduhagarika, ariko byageze nga saa moya nyine baduha majeto bisanzwe, ariko wari ukuza indego nyamukuru warikingije tiho yasubira inyuma ujye kwikingiza. Ko byageze nyuma baratureka, ndi kubona hano hari abantu benshi turi kuza dufitiye ubushake. Nanjye nirirwaga nari narabinegirije, ariko naje kubifata mbyemeye nyine mbikunze.
Ngibi bimwe mu byo babwirwaga biba ku muntu wahawe urukingo rwa Ebola byatumye badahita bihutira kuruterwa, ariko nyuma yo kwikingiza basanze amakuru bahabwaga ari ibinyoma.
Abantu bakajya bavuga ko rugira abantu hingaruka ngo abantu ngo bashobora kugira uruhara ngo nyuma y'imyaka 9 ngo nta ngo udashobora kunywa ngo agacupa ngo warutewe. Noneho twebwe rwaraje hano ku mupaka ruhageze turikingiza, ariko izo ngaruka nazo twabonye, twasanze ari ibintu by'ibihuha. Bose ngiye nararurangije, ndangije kurufata ngenda nkora imirimo yanjye. Mpari gare ryanje njya muri Kongo ndagaruka, ndarya ndanywa ndaryama ndasinzira, nta kibazo nagize. Nta n'uwonaye numva wagize ikibazo mu bantu barufashe, ari mu banyobora, ari mu bantu banyura ku mupaka, nta muntu numvise wigeze agira ikibazo cy'urwo rukingo.
Nibyawe na po twajyaga tubinegirisha ngo na pongitera ingaruka, ariko tubikora tubikunze. Nibi rero tugomba kubikora tubikunze, kuko ni ukwiteganyiriza ejo hazaza hanjye. Ndajya mbakusanya mbabwire uko urushinge rwa Ebola ari urushinge rusanzwe, twese tugomba kuzita yego, kuko nyine ni urukingo rudufite akamaro mu mubiri wacu.
Ubwo se leta yakwemera ko igihugu cyose cyicwa n'indwara y'urukingo agahomba abantu bangana gutya? Ke ntabwo nigeze mbyemera, reba nkanjye ndi umukecuru ariko nabyubahirije.
Projet San Francisco isanzwe ikora ubushakashatsi ku ndwara z'ibyorezo, niyo yahawe inshingano zo gutangiza inkingo. Uwamwezi Ana ni umwe mu baforomokazi barimo gukingira abantu, avuga ko ibyo abaturage bagenda bumva ari ibihuha ntaho bihuriye n'ukuri.
Kuva twatangira ngirango twatangiye mu mpera z'ukwa 12 kugeza ubu ngubu, nta ngaruka idasanzwe twari twabona cyangwa twumva kuri uru rukingo. Ibyo abaturage bavuga, ingaruka zigenda zibaho gake gake ku bantu baduhamagara, ni nko kubabara umutwe, agacika intege, akagira umuriro. Umuntu wese dukingiye rero tumubwira yuko agomba kuba afite umuti w'umuriro n'izindi nkingo zose zisanzwe zikora.
Uretse abana bari munsi y'imyaka 2 kimwe n'abagore batwite, abandi bose babishaka barahabwa uru rukingo rwa Ebola ku buntu. Abashinzwe ibikorwa byo gukingira bavuga ko abantu bakeya bakira ku munsi ari 120, buri muntu ahabwa inkingo ebyiri zitangwa mu byiciro bibiri. Iyo umaze guhabwa urukingo rwa mbere, uhabwa urundi nyuma y'amezi 2. Uru rukingo rwa Ebola rurimo gutangwa rwakozwe na kompanyi y'Abanyamerika Johnson & Johnson ikora imiti, bivugwa ko rwakorewe igerageza ku bantu 600,000 ndetse ko rwagaragaje kugira ubuziranenge buhebuje. Abantu ba demokarasi ya Kongo hazakingirwa bagera ku 500,000 biganjemo mu duce twa Beni na Butembo hagaragaye iki cyorezo, nabo mu mujyi wa Goma bakuru ubucuruzi bwambukiranya imipaka mu rwego rwo kwirinda ikwirakwira ry'iki cyorezo. Gutanga uru rukingo birakorerwa kuri bimwe mu bigo nderabuzima no ku mipaka mu turere twa Rubavu na Rusizi, kimwe n'ahandi hatoranyijwe mu gushyira mu bikorwa iyi gahunda. Claude Ganza, Munyamagana, mu burengerazuba bw'u Rwanda, kuga radio ya Amerika.
Urakoze Claude Munyamagana kuri iyo nkuru. Hari umurundi kazi yakuwe mu bihugu by'Abarabu mu rudandazwa rw'abantu, ubakaba yasubijwe mu gihugu ciwe c'amavuka aciye muri Uganda. Aremera ko yakorewe amabi atandukanye harimo ayajanye no gusambanywa ku nguvu. Babaye abarenga 30 basubijwe mu Burundi muri ubwo buryo mu kiringo c'imyaka 2 bacishijwe muri Kenya no muri Uganda. Ibindi kuri inkuru twumvirize mugenzi wacu Pierre Claver iyo nkuru.
Uwo murundikazi yashikanwe mu Buganda kundwa iheze nga y'abarundi akorera mu Buganda yamwakiriye harimo MIRPD rigwanya ibirwanisho bito bito mu karere k'ibiyaga binini. Jean-Claude Sinzinkayo ariramutswa avuga ko mu matohoza bakoze basanzwe umukobwa yagarukanywe yarataye ubwenge kubera amabi y'ubwoko bwinshi yakorewe.
Emeline amabi yakorewe wenyere ubwiwe umutima nturasubira hamwe ntararo ihumure ibipimo vyo kwa muganga bizokwerekana ko yakorewe amabi arayafatiye ku gitsina arayafatiwe kugukubitwa cyangwa kugirwa nabi nimba ari bindi bintu babaramuhaye yanyoye cyangwa yari yavyatumye ubwenge bwiwe buva ku gihe umuntu ntashaka kuja muri Arabie Saoudite akomeye ngo agaruka adakomeye atari uko harababi yakorewe
ubu uwo mukenya mu kigo cakira abafise ingorane zo mu mutwe aho bita kwa Rojanti mu Kamenge mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'umunani harabandi barundikazi bafatiwe muri Kenya bagiye kudandazwa mu bihugu by'abarabu nyene nabo bace basubizwa mu gihugu c'amavukiro. Ishirahamwe ry'Abanyakanada rigwanya urwo rudandazwa mu karere k'ibiyaga binini ryitwa Justice and Equity rivuga ko iyo ngendo yo kudandaza abantu cane cane abakobwa n'abagore yimonogoje. Florence Boivin atwara iryo shirahamwe.
La jeunesse est elle qui est visée en premier. Donc il faut vraiment
atugaruka ni gurubangami wa hanini amareta abwirizwa kugira uruhara rukomeye mu kugwanya uwo rudandazwa rw'abantu mu Rwanda baragerageje ariko mu Burundi no muri Kongo hoho na kamaramaza. Mu matoza yacu twasanze hari n'abakora mu mareta babigira mu ruhara mu gutanga impapuro z'inzira zabo baja kudandazwa. Harabajanwa mu busambanyi, harabaja gukoreshwa ibikorwa biruhisha bagakora amasaha menshi badahembwa, hari n'abajanwa mu nyuma bagakugwamo ibihimba bikomeye by'umubiri nk'amafyigo n'umutima. Birakomeye kuko hari n'abantu ku isi b'ibihangange bahamagara abantu ngo babaronkeye amashuri yo kwiga ariko bashitse muri ibyo bihugu bagaca bajanwa muri ubwo bubisha. Ku mwaka uheze igipolisi cy'u Burundi cavumbuye hagati mu gisagara ca Bujumbura ahacishwa bene abo bantu bajanwa mu rudandazwa rw'abantu nk'uko byashikirijwe n'umuvugizi w'igipolisi Pierre Nkurikiye.
Igipolisi cyaciye kihafatira abantu babiri b'abagore bagomba kuja kudandazwa, gicakira hafata n'izindi mpapuro z'inzira 27 zishasha kandi z'ukuri hamwe n'impapuro 30 zo kwa muganga izi abagomba gufata ingendo zo mu bindi bihugu baba barondera bita carte jaune. Muri izo zibiri nizo zayizukuri kirafata kandi ni mashini nyabwonko iryo vuriro rikoresha mu gukorera ivyo bintu abo bantu.
Amashami makunze gufasha bene abo bakenyezi gusubizwa iwabo iyo bafatiwe mu Buganda canke muri Kenya, bahanura abavyeyi gucungera neza abana babo cane cane babakobwa. Literakamo abo bakobwa nabo kuhagabira amareta nayo agafata iya mbere mu kugwanya ugo rudandazwa.
Hamba bakaza bararabira no kuri zingaruka zishikira baba bagiyeyo maze bagaheza bakihangana. Turazi ko abenshi mu by'ukuri bagenda kubera ubukene buri mu bihugu bimwe bimwe aho kuronka y'ubuzima babagiye barondera bavayo bishwe nabi kuko turamaze kuronka amakuru ko hari nabikigwayo. Icya kabiri muri ibi bihugu bigize Afrika y'ubuseruko hari gihe byari byahagurukiye ugo rudandazwa bagafata bariko bararukora ndetse nabo bakobwa bagiye muri ibyo bihugu by'abarabu bakabahagarika ku bibuga by'indege ku mipaka bakabasubiza inyuma. Ariko biraboneka yuko umengo ubu baradebukiwe. Murumva nk'uyu mwigeme yaciye ku kibuga c'indege kandi yagiye ari umwe. Rero twasaba yuko vyo kuri bosubira bagahaguruka bakagwanya ugo rudandazwa rw'abantu, hanyuma kandi bagashiraho n'ingingo zihana zikongera zigahasha abari nyuma y'ugo rudandazwa bose kuko ni icaha gihanwa n'amategeko mpuzamakungu.
Icegeranyo giheruka gusogwa n'igipolisi cy'u Burundi cerekana ko kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu abantu barenga ibihumbi bine bamaze kujanwa muri ugo rudandazwa rw'abantu. Mu bakekwa gukora ugo rudandazwa harimwo amashami mpuzamakungu, bamwe mu bakora muri leta n'abandi. Cyeklaveni nkuru Kigali kubwijwe ry'America.
Tugume Kigali duhamagare Asumta Kaboyi atubwire amakuru y'umuryango wa Augustin Niyitegeka uvuga ko uyu mugabo amazi ibyumweru bibiri aburi wirengero. Niyitegeka Augustin ni umuyobozi w'ishyaka Riharanira Demokarasi NDP ritanditse mu mategeko. Asumta.
Bwana Niyitegeka Augustin uyobora ishyaka NDP ritaremerwa mu Rwanda, umuryango uvuga ko amazi ibyumweru bibiri waramubuzi. Mufasha we Madame Ishimwe Merine yabwira Ijwi rya Amerika ko kuva yabura umugabo we tariki ya mbere z'ukwezi kwa mbere uyu mwaka wa 2020 yagerageje gushakisha mu nzego zinyuranye, ariko kugeza ubu atangaza ko nta makuru aramenya yerekeranye n'umugabo we.
Nabuze umugabo wanjye ku itariki ya mbere kwezi kwa mbere 2022 namubuze ubwo yaravuye Burundi yamvugishije ageze ambwira ko ageze ku mupaka namaje guteresha Burundi yasigaje guteza mu Rwanda guhera icyo gihe nese kumuburira irengero twavuganye ari saa 5 n'iminota 18 saa 5 na 34 yase kava ku murongo kugeza n'uyu munsi ntago turamubona nagiye muri immigration ariko ntacyo byatanze njya muri ribu bahora bambwira ko ngo immigration ngo nta gisubizo irabahereza ngo nimba ngo yarambutse ngo babumva ko ategeze agera mu Rwanda niko bumva
ntabwo utekereza wenda ko wa mugana ushobora kubushakira mu Rwanda atarahageze ashobora kuba kiri i Burundi kuko yavagayo nyine
hoya amakuru ndayafite fite ripoti kuko nabaje kuri immigration y'u Burundi bambwira ko yatambutse saa 5 n'igice bambwiye ko yatambutse kuri immigration yabateje kashe ubwo iki ubwo rero yaba yaraje mu Rwanda niho yaburi.
Madamu Niyitegeka avuga ko umugabo asanzwe akora akazi k'ubucuruzi kandi akemeza ko nta kibazo azi yabagirana nabo bakorana ariko akabakeka ko yabafite ibibazo bigendanye n'ishyaka yashinze kuko hari ikindi gihe yigeze gufungwa abazwa iby'iri shyaka.
Hari n'undi munsi hari mu kwa cyenda n'ubundi bari bakoze inama uwo munsi nanone mubura gutyo ariko nyuma yaho baza kunyereza message ngafungiye kuri station ya polisi Remera. Nyuma yaho nyine naje kujyayo ndabaza navuye nabaye nkibaza gutyo abarampamagaye ngo bamurekuye. Uwo munsi babafata bari bari mu nama y'ishyaka ryabo. Bari bari mu nama barabafata nta muntu bigeze bamenyesha ko bamutwaye. Hoho narahamagara ga telefone igacamo ntibayitabe ngahamagara nabo bandi bari kumwe mu ishyaka ntibayitabe. Ariko noneho bitandukanye n'icyo gihe. Kuko ubu ngubu hoho telefone zose ko zivaho. Yambwiye ko babatwaye ngo bababwiye ko ngo bakoze inama ngitemewe n'amategeko.
Madame Ishimwe asobanura ko yamaze kugeza ikibazo cye mu nzego z'ubuyobozi ndetse akaba yaragenzwe no mu bitaro binyuranye ko ari aho yabona umugabo we kugeza ubu akaba nta gisubizo na kimwe arabona. Ubu akaba asaba buri munyarwanda wese wagira amakuru ku mugabo we ko yazayamugezaho.
Ntabwo nshinjije ubuyobozi ko aribwo bwaba bumufite wenda ashobora no kuba yaragize nk'ikibazo abantu bumva radio bashobora no kuvuga ati no muntu twaramubonye kugeze n'ubu ngubu nyine abana barambaza ngo papa ari he urumva bamwe biga secondaire nta n'ubu ngubu nyine hari mu rujisho. Nta nanone ntago nabo nicaranye mahoro kuko urumva nta sinzi aho umugabo wanjye ari sinzi se ko ari muzima se sinzi ikibazo yagize kandi rwose nicyo nabasaba nk'amwe mukankora ubuvugizi mukamenyekanisha hose wenda tukareba ko twamubona.
Umuvugizi w'ubugenzacyaha mu Rwanda Madamu Muhoza Marie Michel yabwiye Radio Ijwi rya Amerika ko umuryango wa Niyitegeka watanze ikirego tariki ya kabiri z'ukwezi kwa kabiri uyu mwaka ariko asobanura ko urwego abereye umuvugizi rwahise rutangira iperereza. Uyu muvugizi wari batangaza ko iperereza rikorwa mu ibanga kuko kugeza ubu ntacyo yatangaza. Bwana Auguste Niyitegeka yamenyekanye guhera mu kwezi kwa cyenda ubwo yakoreshaga inteko rusange ya mbere y'ishyaka rye kugeza ubu taremerwa. Ishyaka yavugaga ko rije gukora iby'indi mitwe ya politike iba mu Rwanda itabashije gukora. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Mukanya turasezerana mu biganiro n'amakuru twari tubafitiye muri aka kanya yamari imbere yaho. Reka dusubire tubibitse ingingo nkuru z'amakuru twabashikirije. Igihugu cya Afurika y'Epfo gishobora muri iki gihe kwaka impapuro ziha imbunzi uburenganzira bwo kuba mu gihugu mu gihe zikoze ibikorwa bya politiki ibyo aribyo byose bifitanye isano n'ibihugu byazaje zivamo.
Hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, umuyobozi w'umutwe w'abadepite w'Inteko Ishinga Amategeko Nancy Pelosi yatangaje ko ejo azashyikiriza Sena ikirego umutwe w'abadepite urega President Trump byo gukoresha nabi umwanya w'umukuru w'igihugu mu nyungu z'ibwite no gutambamira imikorere y'Inteko Ishinga Amategeko. Ibi rero bikazaba bitangije urubanza muri Sena, ariko kuruburanisha mu mizi byo bishobora kuzatangira mu cyumweru gitaha.
Perezida wa Kenya Uhuru Kenyatta yemeje ukuru yatani mu mabanga y'umushikiranganji ajejwe ikigega uno munsi wa kabiri. Yatani umushikiranganji ajejwe ikigega by'agateganyo kuva mu kwezi kw'indwi k'umwaka urangiye w'ibihumbi 2019. Kenyatta yatangaje imigambi yerekeye ubutunzi y'igihugu cya Kenya mu mezi ari imbere igihe yahindura leta yiwe. Amakuru rero ni ibiganiro tuba tubafitiye kuri isaha niyo bigarukiye kuri Radio Ijwi rya Amerika. Dushimire Engineer Peter Handley yadufashije mu buhinga bw'ivyuma na Fasil Gebeyehu yadufashije kwegeranya ibiganiro byahagarikiwe na Frederic Ngundikije kuri mikro ari kumwe naje Fidel Niyongabo
na Thomas Kamirindi. Turabashimiye cyane, mukomeze mugubwe neza na Radio ya Ijwi rya Amerika. Murakarama.